Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro byo kuri uyu mugoroba, mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Kindi gice cy'intego nkuru zacu ari uguha imbaraga n'inshingano n'umwanya n'amahirwe urubyiruko rwacu, urubyiruko rw'u Rwanda.
Uwo ni Perezida Paul Kagame w'u Rwanda avuga ku kamaro ko guteza imbere urubyiruko mu muhango wo gusoza kongere y'ishyaka FPR Inkotanyi yarangiye kuri uyu wa gatandatu. Inkuru n'izindi turazigarukaho mu kanya gato. Umunsi wejo mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania hateganijwe umuhango wo gusubukura ibikorwa by'inteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Iyo nteko yari imaze igihe kinini idakora. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver, niyo nkuru umaze igihe akurikiranira hafi imikorere n'imirimo y'iyo nteko. Claver, ni iki cyatumye iyi nteko imara igihe kinini idakora?
Iyi nama nshinga amateka y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko yari imaze amezi atandatu yose idakora. Yari yabujijwe n'ibintu bibiri. Icya mbere n'igihugu cya Kenya kitarabwambike abashinga amateka 9 bagiserukira umuryango wa Afurika y'ubuseruko, nabyo bikaba byacerejwe n'amatora mu gihugu cya Kenya, kuko ayaba ukwezi k'umunani yafutswe hanyuma akanda gusubirwamo mu kwezi kw'icumi. Abashinga amateka nabo rero uko ari 9 babwirizwa gutorwa n'inama nshinga amateka ya Kenya ikabemeza, ikongera ikabarungika. Rero ivyo byarateje babwirizwa kuza mu kwezi kw'indwi, mu nyuma barateba ariko bagiye kuboneka ejo bundi kundiheze ku munsi wa kane. Icyo rero ni kimwe mu byatumye inama nshinga amateka iteba gukora. Ikindi kigira kabiri ni igihugu cya Sudani y'Epfo. Igihugu cya Sudani y'Epfo nacyo mu kwezi kwa gatanu kuno mwaka acarungitse amazina 9 y'abashinga amateka bagiserukira. N'ubwa mbere icyo gihugu kiza mu nama nshinga amateka y'akarere ka Afurika y'ubuseruko. Ariko rero ayo mazina 9 yaranzwe n'umunyamategeko umwe w'umunyasudani y'epfo, kuko bari bagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu Salva Kiir, kandi babwirizwa gutorwa n'inama nshinga amateka ikanabemeza. Uwo munyamategeko yavuye yitwara muri sentare nkuru y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Iyo sentare nayo irafuta ayo mazina yose mu nyuma basubira mu kwezi k'umunani, niho ayo mazina yasubira kuboneka.
Ku munsi w'ejo rero nibwo hateganyijwe imihango yo gusubukura ibikorwa by'inteko ishinga amategeko. Niki kizaba?
Icya mbere kiri ku rutonde kizoba ni uko abashinga amateka ubu bagiye kuba 54, kuko hongemo igihugu cya Sudani y'Epfo. Igihugu kimwe kikaba gitanga abashinga amateka 9, kare bahoraho 45 b'ibihugu bitandatu. Ubu rero bagiye kuba 54, bose rero bazorahira imbere y'inama nshinga amateka. Barahira umwe wese ko bagiye gutangura ibikorwa, hanyuma bace batora utwara iyo nama nshinga amateka mu kiringo cy'imyaka 5. Atagihindutse rero u Rwanda nibwo ruramukiwe gutwara iyo nama nshinga amateka. Amakuru yo kuri ZDF dufise ni uko umushinga amateka aturuka mu Rwanda, Martin Ngoga, ari wazotogwa ngo atware iyo nama nshinga amateka. Biravugwa ko ari we abashinga amateka 9 baturuka mu Rwanda bashize imbere, arahamenyere kuko yari amazeyo imyaka 5. Bitekanze ko rero hazotogwa utwara iyo nama nshinga amateka, hanyuma agakogwa n'ibindi bikogwa harimo gutogwa gutora abatwara imigwi itandukanye mu nama nshinga amateka.
Twibutse ko Martin Ngoga yanabaye n'umushinja cyaha mukuru wa Repubulika y'u Rwanda. Pierre Claver, niyo nkuru turagushimiye cyane. Komeza udukurikirane hafi iyo nkuru, hanyuma uzayitugezaho makuru ya carambo yata. Urakoze cyane.
Murakoze cyane. Ariko twibutse ko atari byamenye n'inama nshinga amateka iteba no mu mwaka wa 2006, naho yari yateje amezi 9 yose, kandi bitumwe naho n'igihugu cya Kenya kitarabwarungika naho ne abagiserukira.
Urakoze cyane.
Murakoze nawe.
Yeah. Ishaka FPR Inkotanyi kuri uyu wa gatandatu ryongeye gutora Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nk'umukuru w'iri shyaka riri ku butegetsi akimara gutorwa. Kagame yizeje impinduka ku gihugu cy'u Rwanda uko ibihe bizagenda bisimburana. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa adufitiye inkuru irambuye.
Ariana amajwi umukandida nyakubahwa Paul Kagame yagize amajwi 2340 kuba ni 2342 batoye bihwanye na 99.99%.
Madame Marie Rose Mureshya Nkwano mu Rwanda shyaka wa FPR Inkotanyi aratangaza ibyavuye mu matora y'abategetsi bakuru b'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame niwe wongeye gutorerwa gutegeka FPR Inkotanyi ku muzandengo ya 99.99%. Visi Perezida Bwana Christophe Bazivamo yatoye kuri 97.18%. Naho Bwana François Ngarambe we ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'ishyaka yatoye kuri 97.5%. Ikigaragara cyo ku bategetsi bakuru b'iri shyaka ntibahindutse kuko n'ubusanzwe muri manda ishize y'imyaka 4 no muri aya matora buri umwe yamamajwe nk'umukandida umwe rukumbi kuri buri mwanya. Iyi manda abaturiye bazayimaraho imyaka 5 aho gukomeza ari 4 nk'uko byari bisanzwe. Aya matora yahuriranye n'isabukuru y'imyaka 33 iri shyaka rimaze ribayeho. Mu ijambo yagejeje ku barwanashyaka ba FPR Inkotanyi, Perezida Paul Kagame yavuze ko ari umwanya mwiza mu kongera ingufu mu rugamba rwo guteza imbere u Rwanda biri mu ntego za FPR Inkotanyi yiyemeje.
Iyi kongere y'inshuro ya 30 y'umwaka wa 30 RPF ibayeho na amahirwe yo kugira ngo dushobore kongera kwitanga kugira ngo dukomeze imbaraga gushakisha kugera ku ntego n'ubundi za RPF nizo twifuza kugeraho.
Perezida Kagame nyuma yo kongera gutorerwa gutegeka ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi yanizeje ku Rwanda rugomba kugaragaramo impinduka igihe ku kindi.
Twasuzumye imyaka 30 ishize ubwo turatekereza n'indi 30 iri imbere n'indi za nyuma yaho, ariko mfashe 30 yonyine gusa iri imbere. Byaba na byiza ko niyo 30 ugiye uyicamo ibice ukayicamo ibice nka bitatu, ubwo ni ukuvuga imyaka 10 inshuro 6, kugira ngo icyifuzo cyacu twese cyaba yuko nibura buri 10 ukuhise muri iyo 30 turebe imbere yacu tuhereho. Iyo 10 ari twe turi hano dusanzwe hano, hari abaje hano bundi bushya cyangwa bushya, bajye bahagera basange u Rwanda rwahindutse ruteye intambwe rutari urwo basize. Irango niyo ntego, nicyo cyifuzo, ni nacyo nibwira ko umuryango nk'uwacu ushaka gutera imbere ukwiriye n'abanyarwanda n'ibyo bakwiriye, ku buryo ibintu bihinduka bijyana n'igihe mu guteza imbere igihugu cyacu.
Ahandi Perezida Kagame avuga ko hagomba gushyirwamo ingufu ni ku rubyiruko rufatwa nk'imbaraga z'ejo hazaza.
Ikindi gice cy'intego nkuru zacu ari uguha imbaraga n'inshingano n'umwanya n'amahirwe urubyiruko rwacu, urubyiruko rw'u Rwanda. Ariko cyane cyane iyo byose tukabashyira no mu maboko yabo, kumva ko bafite inshingano bafitiye igihugu atari kuba bato gusa. Kuba bato ni byiza, kuba bato abantu bakora neza bakora neza, ngira ngo nicyo tubifuriza.
Nta gushidikanya ko igihe urubyiruko rwakwitabwaho nk'uko byizezwa byazaba akaryo ku batari bake bugarijwe n'ubushomeri. Imibare igaragaza ko abarangije amashuri yisumbuye muri 2017 bari kuri 35% badafite akazi, naho abadafite akazi barangije amashuri makuru na za kaminuza bo bari kuri 27.7%. Iyi nama nkuru y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi yari imaze iminsi 3 ireba uko ibikorwa by'iterambere ry'igihugu byazagenda mu myaka izaza. Kuri uyu wa gatandatu ubwo basozaga iyi nama banizihiza isabukuru y'imyaka 30 hagaragaye abahagarariye ibihugu by'Ubushinwa, Ethiopia, Kenya na Congo Brazzaville. abo bose bashimye ibikorwa by'ishyaka FPR inkotanyi ku iterambere ry'u Rwanda. Hanagaragaye kandi abakuriye andi mashyaka akorera mu Rwanda nabo bakomeje gushimangira ubufatanye na RPF inkotanyi riri ku butegetsi mu guteza imbere u Rwanda n'abanyarwanda. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Arakoze cyane Eric Bagira ubusa. Tuve mu Rwanda tunyarukire mu Burundi. Aborozi b'inka bo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza baravuga ko badafite aho bubaka impongore zaho bororera inka za kijyambere. Ibyo babivuze mu gihe leta ikomeje kubashishikariza gutunga inka za kijyambere. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka adufitiye inkuru kuri icyo kibazo.
Komine Gihanga iri mu ntara Kamayimbo iri mu makomine yako karere kitwa Imbo yo hagati Imbo Centre mu Gifaransa akarere kagwiriyemwo aborozi b'inka kuva kera muri iyo komine harangwa ubworozi bw'inka z'ikirundi ugereranije n'inka za kijambere ivyo byemezwa n'umuganga w'ibitungwa muri komine Gihanga Mufasoni Gatarina na Himana
inka zitembera turagereranya yuko ziri mu 46 ariko rero urabona ko buragiro bwagiye burahinduka aborozi benshi barimuka bakimukiriyo za Gatumba bakimukiriyo za Cibitoki kuraba haruta handi kugira ngo baronke ahiyaguye bashobore korora neza ariko ziyerera kwa kundi nyene inzungu tugereranya tubona yuko menga zoshika nk'ibihumbi kuva kuri 15 gushika kuri 20 ariko rero inzungu zirakarigwa no munsi ubwiye ugaharu rugasanga nikigitigiri ejo usanga inyana nyinshi turakunda gukarigwa zigapfa kubera kumbure kujya korora muri zijya mpongore mbizijyaga zimeze nabi zitagira isuku inyana zazo zirakunda gutakara cyane
naho igiharu by'inka za kijambere ari gito muri komine Gihanga ihimirizwa ryo guheba inka za kera zitwa z'ikirundi hakijukirwa iza kijambere rirabandanya ariko aborozi b'inka b'Igihanga bavuga ko guheba inka za kera byari byiza ariko ko badafise aho bubaka impongore zo gutungiramwo izo nka za kijambere ivyo bikaza byonyugwa nuko inka ziherutse kwirukanwa mu ishamba cimeza rya Rukoko ryahora ari uburaro n'uburagiro bw'inka Hatunimana Jean Baptiste n'umworozi w'inka akaba n'umukuru w'ishirahamwe ry'aborozi b'inka muri komine Gihanga
twebwe twahora dufise inka z'indundi ko twemera kuzigurisha tukorora kijambere natwe nk'abantu mugabo ikibazo dufise muri komine Gihanga nuno munsi leta icyo kibazo ntiragikemura ayo mavirage rero turimo hari hawo abusanga bafisi metro 15 ku 30 nokuvuga ni parcelle de case na toilette n'igikoni gusa ntugira hubakira inka inzo za kijambere ariko baravuga kuko twa dutunzwe n'urukoko kenshi aborozi wabamuhira inka zikaba mu rukoko akaborozi ibera
mustandere wa komine Gihanga aratahura imyidogo yabo borozi ijanye no kubura aho bororera izo nka za kijambere bariko bahamagarirwa korora mustandere Leopold Ndayisaba
kare inka zahora zirisha mu rukoko imashamba yarahari ubwatsi bwari buhari mugabo uwe abanyagiho kuvyo kuri aborozi baramaze kwane uko atawundi muti ataru gutunga nke ushobora kugaburira aho ziri kubera ingingo yo gukingira ishamba cimeza rya Rukoko
umugambi wo guhamagarira abarundi korora inka za kijambere bakazororera mu mpongore ni umugambi wa leta ivyo bivugwa na Sengiyumva Dieudonné arongoye ikigo kijejwe ivyo kwimisha inka ku rushinge no guhingura imbuto z'inka za kijambere ku rwego rw'igihugu
hari itegeko riko ryatorwa shaje no ubworozi bwashizeho kuko inka zose zitegezwa kororerwa mu nkongore kuko ugomba korora kijambere ntabacorora zanka zingwiza mu nkozi zigenda zitonza umuzo anako n'uburagiro bwarabuze amashamba ya leta yose bararagiye mugabo kugira ngo ivyo vyose babikingi ubu turindiriye ko abashinga amateka n'abakenguza amateka bari twemereza kugira ngo aborozi bose bororere mu mpongore kwayo makenga rero wumva bafise nawe wari wewe ntureka kugira amakenga mugabo kuneza y'igihugu kuneza ya environema kuneza y'aborozi bo nyene barakwiye kubitahura kumva yuko korera mu ruhongore ariyo nzira yonye nishoboka kugira ngo dushobore gushika kuri za nka za kijambere korora nke mugabo kororeze guha umwimbu ugaragara uboneka
abanyagihugu bamaze gutangura korora izo nka za kijambere bavuga ko izo baronkejwe harimwo izidatanga umwimbu uhagije uwajejwe kugwiza inka za kijambere aremeza ko higeze kwinjira mu gihugu inka zivuye hanze zidatanga umwimbu Segiova Dieudonné agashikiriza ko inka zinjira mu gihugu muri kino gihe zisuzumwa bihagije mu ntumbero yo kugwanya izo zinjira zidatanga umwimbu Igihanga mu ntara Bubanza Evariste nziko banyanka ijwi rya Amerika.
Nurere kazoza.
Nurere kazoza.
Ikaze ni gwanyu bakunzi b'ikiganiro Ntorere Kazoza mushikizwa na studio y'ijambo ku ijwi rya Amerika. Jerome Nyonzima ndakiremesheje ndabipfurize kugikwikirana mu rugwezi. Mu kiganiro cy'uno munsi tugiye kurabira hamwe uruhara rw'ingendo yo kunywanisha no kumvikanisha abantu mu gutatura amatati na cyane cyane amatati y'amatongo mu karere k'ibiyaga binini. Turi ibukavu muri Repubulika ya na Demokarasi ya Kongo, aho turi kumwe n'abatumire batatu. Reka mbere ndabasabe bidondore.
Jewe nitwa Denizo Habonimana, nkaba ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama nkuru y'abashingantahe mu Burundi.
Murakoze, bidondore nawe mufaso.
Murakoze. Je nitwa Nzoyisaba Urida, nkaba ndi umuhuza mu Burundi mu ntara ya Makamba, komine Kibago. Nigishijwe mva mu rwego rwa Sentebe.
Ubundi turi kumwe nawe nyine gidondore.
Jewe nitwa Macumi Damien, nkaba ndi umunyamabanga ntayegayezwa w'umugwi w'igihugu ujejwe ibibazo by'amatongo mu Burundi.
Murakoze cyane. Reka rero tuduge ku ijambo mpere ku mushinga nawe Deni, ko muri Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mwasa n'abari mu ikoraniro mwari mu biki?
Turi mu ikoraniro rihuza abahuza abantu matati y'amatongo mu bihugu u Burundi, u Rwanda na ni ntara za Kivu ya ruguru ni yepfo.
Kuvuga ko ku ruhande rw'u Burundi hari bande?
Ku ruhande rw'u Burundi hariho abaserukira abashingantahe, abaserukira Sentebe n'abaserukira amashyirahamwe yigenga.
Urakoze. Reka nsubire rero kwa Damiano Macumi. Uvuze uti uri umunyamabanga ntegerezwa umugwi ujejwe gukurikiranira hafi ibijyanye n'itunganya ry'amatongo mu Burundi. Mbega none wewe ngaha muri ino koraniro waje kabuki?
Muri ino koraniro nari naherekeje ababahuza mu bibazo by'amatongo, ariko na jewe nari naje kugira ngo nige ndabe mu bindi bihugu duhana imbibe u Rwanda na Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ukuntu ibibazo by'amatongo ariko barabitunganya.
Reka nsubire kwa wa mupfasoni wavuze yuko waronse inyigisho zo kunywanisha abantu uturuka mu mugwi Sentebe, nawe akaba ari umugwi ugeze gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matongo. Mbega wewe none kuvuronse izo nyigisho harabo maze gutatura?
Ego cyane, harabo maze gutatura. Nk'abantu benshi mu mibano bari babanye nabi narabahuje kandi baranyumvira. Hanyuma hariho n'abandi b'amatongo twarabumvirije turabiyegereza nkuko dusanzwe turabahuza, hanyuma baratwumvira bigenda neza, bo nyine ubwabo bariyumvikanira, hanyuma gushika ubu n'amahoro.
Ino muri Kongo hari icyo ukuyeyo?
Ego cyane, nakuyeyo ubumenyi budasanzwe nitegereje hirya no hino mu gihugu cya Kongo n'u Rwanda. Twarumvise ko hariho abunzi, hanyuma haraboneka n'abandi bahuza nka twebwe Abarundi. Twarunguranye ubumenyi bukomeye cyane. Gushika ubu rero ngiye gushika mu Burundi, hari ikindi kintu nzokongera ko mu buhuza bwanje. Murakoze.
Mushinga nawe Deni, wari waserukiye ugwe bw'abashinga nawe hano muri ino koraniro mpuza bihugu, hari cyo haragaseke wari wazanye ku ruhande rw'abashinga nawe?
Ku ruhande rw'abashinga nawe agaseke ni mwazanye ningene abashinga ntahe mu Burundi ari basanzwe bahuza abantu basanzwe batatura amatati yo mu kibano yose harimo amatati y'amatongo, akaba ari nayo ubu yasigaye ari menshi kandi akomeye cyane. Icyo nari ndaje ndabatekereye ni ukubereka ingene mu Burundi kuva na kera narindi abashinga ntahe bamye bahuza abantu bakavukanisha, kubera ko mu kibano abantu batase bateza kwitwararika yuko bateza kugumana babana. Abashinga ntahe bashinzwe rero kunywanisha aba bana.
Uwumva abashinga ntahe ntaba agira ati n'abagabo gusa, harimo n'abagore bari muri ino koraniro?
Mu bashinga ntahe hariho abagabo batiwe n'abagore batiwe. Abagore batiwe n'abashinga ntahe ariko babita abafashoni, mugo bose n'abashinga ntahe. Haje abashinga ntahe rero babagabo n'abashinga ntahe babagore aribo bafashoni.
Kuba ku rwego rw'abashinga ntahe rudakumira abakenyezi?
Urwego rw'abashinga ntahe ntushobora gukumira namba, kuko umushinga ntahe ibanga ry'ubushinga ntahe rishobora kurunka umuntu wese afise umutima w'ukwitanga, umutima afise ubutungane, afise umuntu w'intungane, abe umugabo cyangwa umugore, kuko ukuri ndi kugira igitsina, ukwihangana ndi kugira isina, ukwitanga ndi kugira igitsina.
Mbe none nk'ubu mu gikorwa cyo kunywanisha abari mu matati, cyane cyane aya matati y'amatungo mwavuze, ntimusekane imitwe n'izindi nzego cyangwa bato?
Oya, ntidushobora gusekana imitwe kuko dusanzwe dukorera abanyagihugu. Turagerageza kumvikana, hari aho bigorana gato, uyu mugabo impera n'imperuka, dutegereza kumvikana kuko dushinzwe ibanga ryo kunywanisha abantu.
None mu bisanzwe imanza z'amatongo ntivya mu masentare, murabuza abantu kwitura mu masentare? Rero
ntitubabuza, ariko abanyagihugu bonyine bashima cyane kwitura ubwa mbere abashingantahe, bakabumviriza, bakabumvikanisha, bakanywanisha.
Mushinga ntahe macumi Damiano userukiye urwego rwa leta wari muri rino koraniro mpuzabihugu, mbega mu mategeko atunganya amatongo mu Burundi iki kibanza ingendo yo kunywanisha abantu idaciye mu masentare irahabwa ikibanza?
Nkuko nabivuze, nsanzwe nkurikiranira hafi ibijyanye n'ihinduka ry'amategeko agenga iby'amatongo mu Burundi. Muri iyi nama rero twarimwo i Bukavu, twabonye uruhara ukunywanisha amatati y'amatongo byogira mu ihinduka ry'amategeko agenga amatongo. Rero kari igikorwa nsanzwe nkurikiranira hafi, nungutse byinshi kuko na jewe ngiye mu Burundi gukora ibyo bishoboka kugira ngo uruhara rwo kunywanisha amatati y'amatongo rushobore kuja muri iryo hinduka ry'amategeko agenga amatongo, na cyane cyane ko injyane z'amatongo mu Burundi ari nyinshi cyane, usanga amasentare yararengewe n'ibibazo by'amatongo. Rero tugiye gushira uruhara kunywanisha amatati y'amatongo mu mategeko mu ihinduka ry'amategeko agenga amatongo mu Burundi turiko turagira.
Izi nzego z'abahuza ziko ziravuka bikiri n'izi nyigisho baronga, ntimwibaza ko dishobora konona igikorwa cy'inzego za leta muri icyo gikorwa?
Oya, nibaza yuko izi nzego z'abahuza ziriko ziravuka zizokunganira inzego za leta zisanzwe zihari. Dusanzwe tuzi inzego za leta zitunganiriza abanyagihugu, hariho inama yo kumutumba igizwe n'abantu batanu, iyo nayo iriko iratunganiriza abanyagihugu, irashobora kwikora ku bashingantahe, ikikora no kuri aba bahuza bamaze kuronka inyigisho mu bijanye n'iby'amatongo. Mu makomine atari make kandi y'igihugu haramaze gushingwa urwego rw'abahuza rw'abasuzumyi b'amatongo.
Mbe nk'iyo bishyitse abo bahuza bo mu izo nzego nshyashya ziriko ziravuka ubu, bagatunganiriza abantu, mwebwe nko ku ruhande rwa leta hari aho mwemeza ibyo bagize nk'amasezerano kugira ngo bazobigende?
Mu gihe bene amatongo atanu agifise akariganga muhogo, bikagaragara yuko atanu umwe acidoga iryo tongo ryiwe, arashobora gusaba rikandikwa akarironkera urupapuro ndangatongo rwemewe n'amategeko, kuko amatati aba hari aba yamaze gutorerwa umuti.
Mufasoni urida, kenshi tuzi abapfasoni b'abarundi kazi nk'abantu rimwe na rimwe imico yagiye akumira hari nabo nyine ugasanga ubwabo baranyuzamo bakikumira. Muri iki gikorwa cy'ubuhuza abapfasoni tuvuga ko baseruka?
Baraseruka cyane, kuko muri iki gikorwa cy'abahuza natwe abapfasoni tuzi imbere kanatsinda nta niyo byoca, kuko iyo turiko turakora icyo gikorwa cy'ubuhuza turi kumwe n'abagabo turagikora neza cyane, hanyuma ibintu bikagenda neza.
Ko mwari mu ikoraniro hari uturorero twaho abakenyezi baba baraserutse bakanywanisha abantu bari mu matati y'amatongo bikaboneka?
Ego cyane, na cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi twarabonye aha mu Rumonge hariho abapfasoni bahuje abantu bari bafitaniye amatati y'amatongo barabadufasha bigenda neza, barakorera kucyo bari bababwiye, kuko babahuje umwe wese akemera ati ibi bintu koko nivyo, kuko hari wahungutse n'umusango, bibonekana ko umusango yavuga ati nguma muri ritongo, uwahungutse nawe ati ntashobora kurigumamwo kuko tutavukana nta nico dupfana mbere. Mugabo abahuza barabigiyemo, na cyane cyane abakenyezi, hanyuma wahungutse araronka itongo hanyuma n'umusangwa kandi nawe nyene araronka ahaba kuko nta munyagihugu wo komora bose n'abarundi murakoze
mushinga na edeni nzo habona imana hari inkamamye ubona nk'imwe cyangwa zibiri yo bikibangamira igikorwa cinzi nzego z'abahuza nshaka ziko ziravuka
izi nzego ziriko ziravuka intambamizo uboneka nuko bishobora kuba bitorohera nko kuja kuraba abatatse kuko nugushika aho batatse kuko urazi ko ubucurubanza bw'umusozi awicarako bashobora gukenera uburyo bwo gushika ku matongo cyangwa bagakenera uburyo kuja baravugana hagati yabo kuko urazi ubuye ibikorwa bifashwa cyane cyane mu guhanahana amakuru mu kuvugana ni utuntu duto duto ariko nibaza ko atantamamizi ikomeye ziriho
hari cyo mwosaba nimba ubutegetsi cyangwa amashyirahamwe asanzwe afata mu mugongo izi nzego ziriko zira z'abahuza ziriko ziravuka
oya izi nzego nibaza yuko icyo twosaba ubutegetsi nuko bozireka zigakora neza zisanzuye abanyagihugu bazitura bakazitura atacyo binona
aya mashyirahamwe nka Search for Common Ground uri dawe yasaba iki wewe kugira ngo igikorwa cy'umuhuza gitere imbere
icyo no yasaba ubwa mbere nugushishikara kutugwiriza inyigisho kugira ngo turushirizeho kuronka ubumenyi burengeye ubuturose muri iki gihugu kibanyi cha demokrasi ya Kongo
macumi damiano amareta y'u Burundi na Kongo n'u Rwanda yofasha iki igikorwa cy'abahuza kugira ngo gitere imbere
ibihugu ico byofasha inzego z'abahuza nuko bo bafata mu mugongo twarabonye yuko mu Rwanda urwego rw'abahuza rufashwe mu mugongo no muri Republika Demokrasi ya Kongo no mu Burundi leta yogira kigoro igafata mu mugongo izi nzego z'abahuza na cyane cyane ko hari migwi myinshi y'abahuza leta yogerageza ikabashira hamwe kugira ngo bakore igikorwa gifite intumbero amico nosaba amashira hamwe nuko yogira inyigisho nyinshi zikwiye ku migwi yose y'abahuza duhereye kuri urya rwego rwo ku mutumba gwatowe kuko nabo nabahuza mu matati menshi urwego rw'abashinga ntahe na urwego rw'abasuzumyi rw'amatongo ku mitumba n'urwego rwa CNTB rwashinzwe kugira ngo rutatura matati yavuye ku njyane z'ingwano Burundi bwagiye buracamo
urakoze cyane nikura ko kamo turangije ko kino kiganiro ntorere kazoza kikaba cyariko gisamiranira ibukavu muri Republika ya Demokrasi ya Kongo aho twari kumwe n'abatumire batatu umushinga na Edeni Nzohabona Imana nkaba ndagushimiye kuba witabye kino kiganiro
nanjye ndagushimiye kubona mpayijambo
ufasoni urida nawe ndagushimiye kuba witabye kino kiganiro
murakoze nanjye ndabakengurukiye cyane kuba mudufashije muri kino kiganiro
Uwini shimie ni Damiano Machumi kuhane kwa reta i Burundi na kushimie kwa vita kino kigani
Mwrakozi namwe kuwa mwadutumi ya mulikino kigani
Awani shimie ni mwegemu haisemo ukulikia na kino kiago Ntorele kazoza chast joe jambo gicha kujui ya Amerika Jerome Niyonzima na inda kiremeshe jenda vipulize kurani kwa muwanyu na muvyanyu na huta
Chari kigani ilo Ntorele kazoza Ikiganiro gice hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibera imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio Ijambo
barakoze bagenzwe bacu bo muri studio Ijambo batugejejeho ikiganiro ntorere kazoza kabaye naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha dushimire engineer Nelson wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Alemas Kalala wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya Gatani Washington DC mwari kumwe nange Edirwema mukomeze muryoherwe n'ibigano bya radio Ijwi rya Amerika